Intego y'itegeko rigena Perezida Pierre Nkurunziza kuba imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashinga amateka 13 bo mugambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye. Uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe Perezida abereye imboneza y'amahoro n'umukuru w'inararibonye. Iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe iranahinyanyurwa. Umushikiranganji w'ubutungane Emero Kantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku vyatumye yemerwa.
Iterambere ryakoze mu Burundi ni ryinshi, tuzongera amabarabara meza, abana bakiga, ababyeyi bakibaruka ku buntu, abantu eka bagafatanya intara zidafatanyiranye, cyose yari ino iyo habaye ikibazo ku bijyanye n'umwimbu. Ni byinshi cyane, ubumwe bw'abarundi bwarakomeye kuko yari ikibazo mukuru w'igihugu cyacu yaje imbere y'abarundi akabereka ko ata mpunzi. Impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zitanga umubyeyi, nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano. Kuva mwaka w'2005 ejo mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi, umutekano yarawuharaniye bikwiriye. Ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho barimye imirima myiza, nawe arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro, akaraba ko ibibazo by'ukuri, akagenda nawe akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege, kwama mu nda y'indege, hariho abantu babikunda. Ibyo yashatse kugumana n'abarundi kuko abakunda.
Ariko umushingamateka yigenga Fabien Mashijyanino watanga ahubwo nyine kwitwa imboneza y'amahoro yarakwiye gushengezwa mu butungane.
Muri igihugu cyacu muri iyi manda y'inyagashimika harabaye ibyagahomerabu ku buryo tutotegura ikintu nk'iki cyo gutegura umukuru w'igihugu ari uno munsi, kuko harabaye ubwicanyi burenze. Abantu barasabwe ubusumbi, abantu barahabwa imihanda ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bakimanganye uyu muntu yariko arakora ko by'ukuri ngo ari imboneza y'amahoro, abantu bose bafatira kuri ibyo bagakora. Abarundi bose bagasiga bari mu mahanga bagowe mu buhungiro. Iyi nteguro yabayemo ibikorwa bita kukabandisabiye bamwe barondera pesi mu muntu bakamuhinduka mutanya, bivuze ko biriko birera egizayi no gukora itumanaho bibereye umukuru w'igihugu wasabiye, kuko ndabona ashobora kandi kujya imbere y'intara.
Iyo umushikiranganji Kanyana yifata nk'ukurogota
umushingamateka Fabien Mashijyanino ati ni ukuri sinasubiramo ubuteyavuze, kuko jewe ndi mu bantu bemera yuko nyari kibaye umukuru w'igihugu cyacu abereye gushimirwa. Sinasubiramo rero ajya amagambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe.
Abandi bashingamateka nka Terence Imana Irambona nabo babona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwiyitiranya n'igihugu.
Ije mugihe haheze iminsi twumva umugambwe umukuru w'igihugu akomokamo umwita imboneza y'amahoro. Narumvise ushize mu kwezi kwiza cyabereye Gitega batize n'amategeko y'umugambwe y'uko ubibare intego y'umugambwe imboneza y'amahoro. Ubwo nta sano ije kuri bizwe kiba gitangiye n'umugambwe umukuru w'igihugu atanzwe akomokamo. Niba ari uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibyo bitandukanye,
umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa n'imwe rwakoze.
Barabikoze mu mugambi ibiri abarabaho bari mu mugambi porosesire ziratandukanye. Porosesire zakoresheje mu mugambi ibiri byari byaciye hano mu n'abashinga amateka nk'uko bibivuga ahantu ni hari abo mu mugambi ntacyo kugereranya n'ibindi na gatoya.
Umushingamateka Godebert bangira inama nawe afite izindi mpungenge. Iteka rizohabwa uzokora neza kurusha Nkurunziza.
Abakuru b'ibihugu barabaho barakora, ejo arashobora kubona uwundi akora neza kuruta uyu. Mbega uyu nawe agaca yitwa imboneza murugutu canke izoca eba nkuruguru. Irakumbure twari kumatiga integuro y'ibwirizwa ishinga ibyayo bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibyo gukunda no gukundisha igihugu.
Iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka 91, batatu barayanka mu gihe 14 yatacho bayivuze ko uko ukwezi kundwi gutashe Perezida Nkurunziza amaze gukurukuruka hazokwama hari umunsi wahariwe kuzirikana igihugu no kugikunda ukazorangaza imbere n'imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu. Iteka canke icyubahiro nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe yabwabihabwe mu Burundi harimwo n'umuganwa Rwirwa Gasore yarondeye kwikukira ko Burundi yakabaherutse kwakwa n'ukwitirirwa ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru yari yitiriwe ku Burundi buronka intara yo kwikukira mu 1962. Perezida Nkurunziza yeguriwe yahawe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cyane abanyagihugu kurusha abandi nkuko bari ibintu n'ibindi babibona ahanini yamana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri mu nyeshamba zagwanya leta president nziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazu z'abanyarucari bakanasanga ibyo kurya ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora ku mbazo kwiyamamaza eroje wika neza ijwi rya Amerika.